Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano mu studio ya 18 muri kumwe na Jordiane na Hazwendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi abanyepolitike ntibariko bavuga rumwe ku ntego y'itegeko izogenga amatora mu 2020
bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja ko kwinjira mu namashinga amateka ariko uwigenga bakamusaba 40 muri yo ntara imwe gusa kwijana.
Uyu ni Denis Banshimi ubusa numuhinga mu vya politike adondagura tumwe mu tunenge yemanga ko turi muri iyo ntego y'itegeko izogenga amatora mu 2020 mu gihugu cy'u Burundi ari nka hamwe yoramuka yemejwe turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu hagataho ubutegetsi bwa Gabon buvuga yuko igihugu gitunganye nyuma y'aho hari abasirikare bashatse guhirika ubutegetsi. Mazinda ugire kumuvugizi wa leta ya Gabon Bertrand Pangu atangaza ko igihugu gitekanye ni nyuma yaho abasirikare bayoboka perezida Ali Bongo bashoboye kuburizamwo ihirikwa ry'ubutegetsi bwiwe. Bertrand Pangu yemeza ko abasirikare bane bari bagize uruhara muri uko gushaka gutembagaza ubutegetsi uwundi bafashwe uyundi nawe agira gatanu akaba kiriko ararondegwa. Umugwi w'abasirikare muri Gabon wari watangaje ko wakuye ubutegetsi bwa Ali Bongo mu gatondo kuno wa mbere ibindi kuri iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Iyindi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri no wa mbere muri Leta Zunze za Amerika ariko 1000 by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe. Bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda bamwe muri bo muri ndwi barongera ariko gutonda ku kazi ariko batazi ko bazohembwa. Perezida Donald Trump yashikirije kwa Mungu ko atahura ibihe bitoroshe barimwo byo gukora batiteze guhembwa ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba kugira hubakwe urukuta kurubi Amerika ihana na Mexique. Ibiganiro byahujeje kwa Munga abategetse mu biro vya Perezida White House barimo icegera c'umukuru w'igihugu Mike Pence hamwe na bamwe mubafasha mu namashinga amateka kwico kirabazo c'urukuta ntaco vyavuyemwo. Ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu misi mike iri imbere. Abakozi ba leta bashuka 180,000 bararungitswe iwabo abankenegwa cane nabo bariko barakora badahembwa muri no misi y'imirimo ya leta yahagaze. Abapolisi barateye ivyuka vyokera 1000 vy'abanyagihugu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru wa Sudani ejo kwa Mungu aho bariko barasaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho n'indwi igira gatatu iyo myiyerekano imaze. Amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga abigisha bahuriye ku murwa mukuru Khartoum kugira ngo babandanye bakora iyo myiyerekano yabo. Leta ya Sudani yashikirije ko abantu 19 amaze gupfa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko mu gisagara ca Aktbar kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 12. Ishami mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu ryo Amnesty International ryemeza ko abishwe muri iyo myiyerekano bagera kuri 37. Abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo kandi intara zimwe zimwe zishigwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano itanguye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.41 na 41. Ku mugora ni kuri metero 19.22. Ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze abanyepolitike mu gihugu cy'u Burundi ntibariko baravuga rumwe ku ntego y'itegeko ishora kuzogenga amatora mu 2020 uruhande rumwe rusanga amafaranga y'ingwati asabwa muri iyo tegeko nshasha ari umurengera urundi ruhande rukemeza ko ayo amafaranga atari menshi imigambwe iprona na Frodebu ntibatumiwe mu nama yategura yagaruka kuri iyo ntego y'itegeko ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Umukuru w'umuganga w'abadasigana iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigeze bubashikira. Abel Gashatsi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe vyoba arizo vyatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ingene batumiye jewe nta kete twabonye, ariko kandi hariho bijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandika ama message. Bene ivyo vy'ama message rero hari gihe message itagushikira cyangwa ugasanga telefone bayikutwaye cyangwa bayibuze, tukavuga yuko ku bibazo bene ivyo biba bikomeye muri kazoza kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu. Bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira abakandika makete nkuko vyahora, ndetse no gutelefona bagatelefona, kuko ni inama ziba zikomeye ziba rimwe gake. Kandi mu nama nk'iyo umugambwe ipronota habaye murumva ko si byiza, ariko twibaza ko ari akantu kaciyemo. Ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana iprono uhagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo, kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishishije mu nyandiko mu rwandiko rwacu.
Muri Sahanya Frodebu hoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'uwo mugambwe zishitse Gitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka i Bujumbura. Petero Karaveri na Himana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu.
Twe twarigeze kumva yuko hariho code electorale iri kirategurwa, hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 niba ntihenze z'uku kwezi Igitega kuri Hotel Rehoboth. Cyo gihe twaragiye Igitega turitabiye nama, ariko dusanga nta muntu numwe hari aho hantu bari badutumiriye. Hari n'abandi twahwaniyeho ngo batumiwe, ariko dusanga nta nama yabaye. Ntitwamenyerere igituma amarero turabivamo turataha. Ejo kwa gatanu niho twuma ngo inama yabaye. Ni ukuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo, kuko nayo twari tuzi twagiyemo badutumiye, dusanga iyo nama badutumiyemo nta yabaye. Urumva rero ntacumvise no bivuga.
Ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramutswa Frodebu nimba bazemera ivyafundikiwe muri iyo nama. Nahimana avuga ko azogira ico ashikirije amaze kubona ivyafunditswe.
Nibabumvikanye ibintu byiza tuzobishima, tuzobibona, kuko tumenye yuko kandi usanzwe tubizi mu bisanzwe iyo hageze ibintu mwe n'ibyo. Integuro yakozwe iraca muri leta hanigaca mu nama nshingamateka, ntihavuyemwo ibyo tubona nkumbure bidatoma
Bamwe mu banonosi vya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020. Muri ivyo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira atorwe. Umuhinga mu vya politike bashimiye ubusa asanga uko ari ugukumira.
Bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu nama shinga amateka, ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa kwijana. Ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva kari ibintu bidajanye n'intumbero y'amatora. Ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi. Intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko, ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalite de condition. Umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemo, uwundi nawe naho yo bari byamira aza kuronka 2%
mugihugu chose hoba ni mu ntumbero yo gushaka gukumira aba nabandi
muri yo ntegoro yitegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku miliyoni 15 z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi iyo ntegoro yitegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itegerezwa guca mu nama shikiranganje yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere y'ukwishigwa mu ngiro Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nkarakenuye iyo ntego y'itegeko ryo yatunganijwe ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi urunani rw'abashingwamanza bakurikiranira hagufi ikibazo cy'u Burundi rutangaza ko muri uno mwaka wa 2019 rwiteze yuko hasohoka imitahi yo guhagarika bamwe mu nzego z'abagize inzego za leta y'u Burundi bakekwa ko ivyaha ndengera butungane mugenzi wacu ikigali Pierre Claver Niyonkuru yagiranye ikiganiro kirekire na Maître Armel Niyongere ari muri abo bashingwamanza
Abashinwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hame nabahuye namabi n'ivyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashimaho bagejeje igikogwa mu kiganiro cihariye Maître Armenio Yongere umuhuza bikogwa mu runani rwabo yagejeje ujya America avuga ko umwaka w'2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1600 y'abantu bakorewa mabi imbere ya Sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI
uburero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'idonido y'igorubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha hama aho rero hariyo nayandi yamabi abandanya ko gwatumwa twakira twifuza kurungikira ibiro by'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima ariko mu bumviriza urumviriza nabandi baza nk'ivyabona nkaba bakora mu nzego za leta abo barabonya ubwicanyi buri ko burakogwa abo babakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biho umuco iyo sentare
ku itariki 25 zo kwezi kw'icumi umwaka w'2017 niyo sentare yatangaza cese ko abacamanza bayo bahaye uruhusha umushikiriza manza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza nyezina ku byaha bishobora kuba byarakozwe kuva mu mwaka w'2015 Maître Armel Niyongere yabwijwe ijya America ku igikogwa kizoca gikurikira uno mwaka ari kurungika imitaye mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa ko ivyaha
umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane n'icyo gikorwa barimo rero barumatohoza twebwe nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha rero abituye sinari mpuzamakungu mpana vyaha rero duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco kuvyaha vyakozwe aye tukibaza yuko muri uyu mwaka wa 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe bazokwagirwa n'icaha
abo bakekwa ko ivyaha nka byose biri mu madosiye abacingwa manza bashikirije sentare CPI ni nzego za leta muri ivyo vyaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga guhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi
hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije ivyo byose twabihaye yo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo yo sentare ishinzwe gukurikirana abitu yo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ivyemezo abava ibujumbura abava mu Burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza manza wasanire mpuzamakungu mpanavyaha n'abakora mu nzego za leta n'abariko bakora mu nzego za leta n'abandi bari mu Burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe butanga ibi vyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko nurutoki nabakoze ivyo vyaho.
Kuvita ariki 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri yo sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Ico gihe Emero Rantine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yaciye aboneraho akajyo ko kumenyesha ko hamwe ivyaha biri mu madosiye yashikirijwe CPI byo bavyarakozwe bizohanigwa mu Burundi, gucyo kwayo madosiye yose Burundi bwitwariwemo ari mfagusa.
Bitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko dicaha cihonyabwoko vyaha vyagohomena bunwa n'ibindi vyaha byose iri ya sentare yotegereje kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko. Dutegerezwa kumenya yuko icaha nk'ico gishitse mu gihugu teza bikurikirana. Duhiriwe duhishije nta vyaha cihonyabwoko vyabaye mu Burundi nkuko babivuga. Nta vyaha vyagohomena bunwa vyabaye ngaha nkuko babisigura. Kuko iyo babihari uno munsi birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Leta y'u Burundi kandi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Buraya bidacana waka no Burundi. Naho biruko umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare wewe yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakibuza ko abandanya maza bazokwagirwa bagashengezwa ivyaha bibagiriye bagakubitwa intaye mu gahanga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye hagataho kuva mu mwaka w'2015 Burundi ntangingo n'imwe resolution mu rurimi rw'Igifaransa y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano hamwe n'umwe bwa Afrika burashira mu ngiro. Hari abasanga ko Burundi bwafashe ingendo nk'igihugu cha Israel mu 1970 aho ico gihugu naco nyene carahiye gukurikiza ingingo n'imwe yako kanama ka ONU. Leta yo isigura ko yanse kuzikurikiza kubera zafashwe mu ntumbero yo gucanishamwo abarundi no guhungabanya umutekano. Ibindi na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza.
Zimwe muri izo ngingo zafashwe n'umugwi umwe bwa Afrika uraba ibibazo by'umutekano n'akanama ka ONU kagerwa amahoro n'umutekano nizijyanye n'irungikwa ry'inteko z'abasirikare n'abapolisi. Hari mu rwego rwitiriwe Maprobu rugizwe n'abasirikare 5,000 rwagenywe n'umwe bwa Afrika mu mwaka w'2016. Uwo mwaka nyene Ubufaransa bwashyigikiye icyumviro cy'umwe bwa Buraya muri ako kanama ka ONU hasabwa irungikwa mu Burundi rya polisi 228 ba ONU bacungera ibyerekeye hagati y'akazi na muntu. Kuva icyo gihe nyene gushika ubu Leta y'u Burundi anse gukorana n'imiguya abahinga ba ONU batohoza gato y'akazi na muntu yongayirahira gushira mu ngiro ibyo yasabwe n'umwe bwa Buraya byo kuganira n'abatavuga rumwe nayo yita abanse b'igihugu gushika uwo muryango yifatira ibihano by'ubutunzi. Izo ngingo zose zatanguye gufatwa nyuma yaho president Nkunziza yamamarije ikindi kiringo cyateye imari akagitsinda batavuga rumwe nawe bisokoye mu matora mu kwezi kw'indwi mu 2015. Mbega none ni kuko Burundi bwanse kumvira iyo miryango busanzwe buserukiwemo. Inyishu tuyihabwa na Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ni mu biganiro cyihariye yahaye ibiro by'ijwi rya Amerika by'i Nairobi.
Ingingo zafashwe muri imyaka itatu irangiye ku Burundi zirasumba ingingo Burundi bwafatiwe amarizosi yafatiwe Burundi mu myaka 50 ishize. Izo ngingo z'agasakisaki zagiye zirafatwa nizizanye zari zifise abazitegeka kuko bari bafise icyo bagamije guhungabanya canke gutuma Abarundi babashira mu rugogwe rw'ivyo bonyene bifuza. Yanzuri kirasha ibyo byose turabizi kandi byatumye mbere n'andi makungu adushimira.
Mugabo si bose bashimye harimo n'abarundi nka Pacifique n'Inahazwe arongoye ishyirahamwe Fokodere hani hagati y'akazi na muntu ubu yahunze igihugu.
Bikaba biteye isoni kandi bitangaje ingene igihugu kiri muri urwo rwego cyanka ishyirwa mu ngiro z'ingingo zose zifatwa n'urwo rwego nk'ibyo kugara ibiro nyene bya ONU biravye hagati y'akazi na muntu mu Burundi kwanka gukorana n'imigwi ya ONU tohoza kuvyamabi ariko arakorwa mu Burundi kwikura mu masezerano ashyiraho sentare mpana vyaha mpuzamakungu n'ibindi. Tsako Burundi kandi buri mu gisata kiraba amahoro n'umutekano cy'umwe bwa Afrika ariko naho nyene nokwibutsa ko Burundi mu bwanze gusinya amasezerano atuma inderetse z'umwe bwa Afrika ziri mu Burundi zishobora gukora zigakurikirana ibyo gatya kazi na muntu. Nokwibutsa kandi ko Burundi buri nko mujyango w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko ariko naho nyene ngene bwigenza ko kuntu busiba amanama bwanka gukurikirana ibi by'ibiganiro yabiriko bitegurwa n'uwo mujyango ingende bwanka kwemera ko ofisi kibazo ubukabita ku bindi bihugu mu Rwanda ni nyifato z'akataraboneka ziteyisoni kuvuga yuko ari ubugabo ubwo bugabo sinzi kubwa umetse.
Uko umeze kose bamwe mbere harimo n'icegera cha mbere cha president Nkurunziza basanga Burundi bwahindutse nka Israel mu myaka ya 70 aho yanze gukurikiza ingingo nimwe y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano.
Twebwe nje cyuce Israel dufitiye ibintu bisa byinshi naco gituma ingingo bafashe atarizo ntuzozemera mugabo ingingo z'ukuri tuzishigikira. Iyo ni umugambi niyo ntumbero ya leta kandi twetwa twuguruye kugira ngo abarundi bose canke abandi bose bakeneye ko dukorana mu nzira y'ubumwe atari mu nzira yo kuducanisha mwo imigwi tubiteguye kugira ngo dukorane nabo bose.
Ariko urongo wa ifakode siko abibona
ibyo bintu byose bivugwa bijyanye n'ineza y'abarundi ntibijyanye n'ibintu byokoregwa ibindi bihugu aho bitandukaniye n'ibyo byari ko biravuga kuri Israel kuko Israel ntawe yivuga yuko iriko yica abana bayo muri Israel. Israel yabibyanye n'injyane zifitaniye n'ibindi bihugu ariko ku Burundi n'ingingo zijanye n'abana b'u Burundi bariko barahohoterwa ariko ubwo Burundi bwo nyene bukanka kwizongengo zije mu ngiro kugira ngo zikize abana b'u Burundi.
Abo bana b'u Burundi sindi mwasanga atana rimwe bari bwigera bavyaza umusaruro bwigenge bwabo nkuko biri ubu
muguru nkinaye kwihukira ivyakwikiranye na macakubiri n'igandagurwa y'incungu zaharaniye akati ya ku Burundi. Abo rero batufukamye munda bari bafise yuko bashaka kudufuka mu munda n'umvyerekeye ubutunzi butare agataka n'umunsi abarundi turitunganiza ivyacu mbere tugashyiraho amategeko agenga ibutare n'agataka ku ntumbero twebwe tuba twafashe turi mu nzira yo kugira ngo twikukire koko.
Amashirahamwe mpuzamakungu atari make aramaze kwerekana amakenga afise ku kibazo cy'u Burundi. Aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone umushakashatsi muri Amnesty International ajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda Hashe Nikoson yagize ati birabaje cyane kumva ko leta y'u Burundi yasabye ibiro by'igisata cyawo n'ikigerwa cy'akazi na muntu gukura meza inyuma yahirahiriye gukorana n'umugwi w'amatohoza ku byaha byo byarakozwe muri ico gihugu n'ukwanka gusinya amasezerano y'umwumvikano n'indorerezi z'umwe bwa Afrika. Arangiza asigura ko ubutegetsi kubagerageza kwiyugarira ko kugira ngo imigwi yigenga ntigire amatohoza kuvyerekeye gato y'akazi na muntu mu gihugu. Eroje uri kaneza Nairobi ijuje America.
Banwanye bakunze bijwe rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijugi Amerika, Washington DC, mukirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara, bunaho dutandukira avugwa mu makambi, amunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda, iri mu territoire ya Fizi, zisaba ishami rya ONU ribitaho ACR, kwita ku buvuzi, uburezi ndetse n'uburaro bwabo muri uno mwaka wa 2019 gusoma uko babikoze muri 2018, babibwiye mugenzi wacu muri Congo, Vedaste Ngabo, deka tubatega amatwi.
Abana bacu ntabwo bariko bariga neza ku buryo bw'uko badahabwa bisabwa n'amategeko. Turumva ko bapokeje abanyeshuri amakaya ya maniforme ngabo nk'uyu mwaka niba ku kigo hari apokera amashuri atanu hari amashuri 10 angahe yarasigaye. Turamenya ko hariho abiga bazwi hariho n'amiga batazwi. Ibyo ni ibintu dutera amakenga muri no nkambi ya Rusenda. Dusaba ko bogira icyo bakora bakamenya ko umwana wese ni nk'uwundi kandi buri mwana akamuhereza ihaki yiwe umunyeshuri akiga bisabwa n'amategeko. Mugabo bitabandanije uko n'ubundi abana n'abagira atangura umwaka n'ubundi batiga kuko nta bukene nta kintu dufite kizadufasha kugira ngo tubagurire bijya bataronse. Niba umwana w'umu wa mbere yararonse ikaye, uwo mu gatanu akaba atararonka ikaye, mbega uwo mu gatanu ariko ariga cyangwa ariko ariga uwo mu wa mbere. Ibyo bintu dusa ko hashyize iyo hindura bijya biheze mu mwaka uheze bigaherana n'uwo mwaka mugamwaka dutanguye bakadutanguza neza natwe tukanezerwa nk'abandi.
ubuvuzi n'ukuri nabwo nyine iyo haje abakuru bakubwira nta muti ntumuvuze ariko umunyagihugu agiye kwivuza takaba kamaramaza akakubwira bakacha bakubwira ngo hasere ngo binizo yaduhaye ariko iyo haje abakuru bavuga ngo nta muti ntumuvuze ugacha utangazwa rero ningene baguhererekana bakaguhererekana ukayoberwa kuri munzi ifisi igikukurikirana ukayoberwa nuko uri munzi idasa n'izindi munzi mwisi ukabura ikigira kandi ugacusanga nibitaro vyacu nibitoyi cyane dufise akavuriro gatoyi ngirango katokwakira nabantu amajana 2 ariko abantu 30,000 birenga iyo bivurizwa kuri poste de sante urinda gusaba uko bakunguruza kugira uje kuvugwa ni ngorane kandi yo bakungururiza ni kubirometero n'ibirometero umuntu ashobora gushikayo yanafuye nico bari gukora bagatabara hakirika kitagikunze ikigira kandi hariyo n'abarungikwa bakandikirwa ibitaro abaturungitse ko ugasanga uravuze ati iyi ngwara iratunaniye hanyuma bakacha bavuga bati najibukavu ama transfer y'ikujibukavu avundira mu kabati kabaganga n'ukuri ugasanga umuntu yararungiswe kuvugwa ameza gahera ayanda bakarindira gusa akaruhira gucikana batamutwaye ayo makani menshi yabayinga
ndegereje gukwiza imyaka 4 ariko ibintu n'ukuri tuguma twumva ku ma radio tukavyumva nk'amasuruga dufatanyije na Adra yatugereye ko December izo biheranye na autonomisation ariko ivyo byose twabyose mu majyamo ico dusaba turasaba hasere yo nyine ubwayo yifatira ikibazo mu minwe nimba ariyo mita yo nyine yishikanire ku banyagihugu aho kwishira indi shira hamwe rimwe rivuga ibintu mu majambo gusa tutabibona mu bikogwa ishamwe rikaja guhembwa oro nako muze takinda kimwe twarose no kwiturasavye hasere haguruka uko yatwakiye nyene yifatira ikibazo mu minwe
kubijanye n'amazu nayo murabona kuva dushitse ngaha ihema bahaye abantu niryo bagifise mugaragaje kugenda genda murabona yuko amahema yatabagurikiye ku bantu bamwe bagerageje no gushira kivyatsi mugabe ivyatsi bitayifise ihema ibikogosha biguma bibakorokera ko umuyaga ugumuza ukabigurura urabona yuko uburyo bwo kubaho kw'abantu mu buryo bw'amazu atari bunini kandi nigitigira ababyeyi bamwe bagumiye bavyara muri ka kazu k'imetero 3 kuri 6 ugasanga gakoraniyemo umuryango utari muto ubuzima bw'abantu bushishikara kwangirika ngaha mu nkambi
nuko rero bari impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amajwi yatorokanije na mugenzi wacu Vedaste Ngabo no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi kugitega yomi yakoze Magbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur National yadufashije mu hinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndayifurize kubandanya mururanirwa tunabatumira mu biganiro bindi biri imbere muri vyo harimo muri isanga saa 10:12 amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari saa 11:30 naho amakuru agezeho muri Afrika ariko no kwisi turaza kwibanda mu yandi mwakoze rero kutwumviriza tubasigiye kano karirimbo k'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Jean Marie akarimbo kitwa Radio Ijwi rya Amerika yakaririmbye avuga iciyo radio yamumariye nicabona yamariye ikibano ciwe
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru.